nzamba
nzambira samirana
Diane inkuru nziza kuri mikro ndabahaye ikaze mu makuru twabateguriye kuri radio Nzamba ayo nayo akabagizwe n'imingo nkuru zikurikira Umukuru w'igihugu ubutegetsi bwiwe yabutanguye yorohewe kw'amatora yabaye mu mahoro n'umutekano atavuga rumwe n'ubutegetsi bo babona kwa ayo matora avuga yibwe n'umugambwe uwo mukuru w'igihugu yararongoye Ubutungane bw'u Burundi burabandanya kubiga ikoresho ivyo bivugwa hisunzwe ko sentare ifata ingingo ikavuguruzwa izuba ryaka ujejwe amabohero akaba yanse ko Germain Rukuki asohoka ibohorewo kandi aherutse kugabanirizwa umunyororo mu ntara ya Makamba naho havurwa abantu babiri bahagaritswe ababo bakaba batazi iyababo bajanywe Ayo hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya isase mwido nido asangwa ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze aya makuru tuyahere muri politike ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yabutanguye bumworoheye kubera ko amatora yari yagenze neza mu mahoro n'umutekano ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi mu gihe kuri uno wa gatanu hari mu kiganiro cy'abavugizi batandukanye b'inzego z'igihugu Frederic bavuga inyumvira umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi akabona ko nyabuna ko ayo matora yibwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yararongoye ni nkuru ya mugenzi wacu Josephine Jonse Nkunzimana
muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga ko Evariste Ndayishimiye yashitse asanga umuhisi president Nkurunziza yaramuciriye inzira amatora ngo yabaye mu Burundi n'imboneka rimwe kuko inyuma yayo atamishamirano yabaye nk'uko vyibonekeje muri kahise
hariho n'ivyamworoheye kuko yatanguye amabanga igihugu cacu giherutse kwitunganiza amatora abarundi twese twinjiyemo tugatora kandi twaterereye nk'abarundi ne amatora atakurikiranye n'induru murazi ko hari haheze imyaka myinshi iyo habaye amatora abarundi baca batangura gusubiranamo ikiriho kiri mu vyamworoheye ikindi novuga ko camworoheye kuko yatanguye amabanga igihugu cose gitekanye abarundi bamurindiriye kugira ngo bamushigikize ibikorwa ibi rero tukanabishimira nyakwigendera sogokuru kuko ibi vyerekana ko abarundi batahuye
Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefo Harusha we wose kwabibona amatora yaribwe ni kimenyamenya ni cegeranyo cashizwe abona n'ishengero rya Katolika aho ryari igerekanye utunenge twayaranze
byaribonekeje yuko abanyagihugu mu by'ukuri barayitavye kandi byabaye ibintu bibaye nk'igitanga baravuze uko babibona barashira aho bashaka ntibatora umugambwe wa CNDD-FDD batora umugambwe CNL ivyo ni ibintu bizwi hanyuma ikindi nacyo nuko abagiye gucungera ayo matora abarorerezi bo muri Eglise Katolike baravuze bati twebwe ibyo twabonye aya matora yaranzwe n'ubunenge bwinshi cyane ku buryo yari akwiye gusubirwamwo hanyuma abantu baze basome ibirego by'umugambwe CNL bitwaye barabibirimwo ejo bundi ari icigwa cyabaye abantu barerekanye bati iyo tuba twaronse ama PV yo mu ma bureau de vote yose twari kwerekana yuko mu by'ukuri umugambwe CNDD-FDD utatinze hatinze umugambwe CNL ni kubera uwivye agashikara yita umuhinga ayita intungane kandi ari musuma barivye
ku bijyanye n'uko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yitabwe n'isinzi ry'abantu Frederic bavuga inyumvira aremera ko amatora yitabwe n'abarundi benshi ariko intumbero bari bafise kwari ukwigizayo umugambwe CNDD-FDD babicishije mu matora.
Imiliyaridi hafi zitatu z'amarundi nizo zimaze kugarurwa n'ikigega cya leta n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye mu mugambi wayo wo kugwanya inyuruzwa ry'amatungo ya leta zashikirijwe na Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cy'abavugizi ba leta bahaye amenyeshamakuru n'abanyagihugu ariko mu ishyirahamwe Urukome rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta babona ko ayo mafaranga ari make cyane uravye amahera nyuruzwa n'amakomine mu gihugu ku mwaka. Inkuru ya Beni Axera Kana.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evelyne Butoyi mu nyishu yatanze ku bijyanye n'umugambi wo kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta amenyesha ko Evariste Ndayishimiye yagaruje amafaranga hatari make angana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 586 z'amarundi. Muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta Evelyne Butoyi ati abarundi baterere aho bari hose mu gikorwa cyo gucungera ubutunzi bwa leta kuko nubwo abarundi bose
muri iki gisata kijyanye n'intwari bereye aramaze no kugaruza uburyo butari buke cyane kigaga cya leta bungana n'imiliyaridi 2 imiliyoni 986 no kuvuga hafi imiliyaridi 3. Ibi rero ni igikorwa ahamagarira umurundi wese ahaherereye ngo aterere kuko igihugu ni cyacu, aterere kuko itunga ry'igihugu ni ryacu. Aha rero ntitworaba ababagoza gusa ahubwo tworaba n'abari ku kivi kugira ngo tubashinge ijisho ibyo bari kubarakora n'iby'abenegihugu ni byacu.
Mwishyirahamwe Orikome rigwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta babona ko ayo mafaranga yagarujwe ari make cyane. Gabriel Firi rirongoye asigura ko amafaranga yagarujwe atandukanye n'amatohoza yakozwe na leta ubwayo aho bemeje ko ubusumbe bw'amafaranga bubera mu makomine ari bwinshi cyane buri mwaka.
Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu mbere n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji biganiro bakunda gutanga kenshi berekana neza yuko ubusuma mu by'ukuri ari bwinshi cyane mu makomine. Mbere bakatubwira yuko mu makomine 10 bagize mu matohoza basanze amamiliyoni n'amamiliyoni yaribwe. Twebwe tugwijijira nko ku makomine dusanga hafi miliyari zirenga 40 yose aragenda ku mwaka ibyo mugabo ntaho tubibona ko ayo mafaranga nk'ubu ahacaja. Rero twe tukavuga tuti turavye ibyo bintu tubona ko mengo ibivugwa n'ibikogwa biratandukanye cyane ko nk'ubu twumva umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intara gato mu gihugu mugabo abandi ntitubona ibyo bariko barakora. Tukipfuza yuko haba guhuza amajambo avugwa n'ibikogwa bigaragara biboneka kandi leta igakorera hamwe ico gikogwa.
Kugwarongoye Urikome leta y'u Burundi ikwiye gushiraho nyabuni inzego zigwanya ibiturire kugira ngo ashobore gufashanya na leta mu kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta.
Amakuru twabateguriye tubandanize mu gisata cy'ubutungane. Germain Rukuki aheruka kugabanirizwa igihano na Sentare bikaba byari bitekanijwe ko arekugwa ntivyabaye bikiba. Amakuru habyo inzamba ifise nuko umuyobozi ajejwe iby'amabohero ariwe yanse ko uwo yahoze ari umukozi w'ishyirahamwe akate asohoka ibohero. Umushikirizamanza Diodone Bashirahishize avuga yuko icyari cyerekana ko ubutungane butigenga na gato bukoreshwa. Tega amatwi umushingwamanza Diodone Bashirahishize.
Twaguye mu gahundwe twumvise ko umuntu atwara igisata kijejwe kuraba iby'amabohero mu gihugu yaciye agenda akavuga ati naho ubutungane bwamurekuye nimumugumizeyo. Ku bisanzwe umuntu afatwa agashikwa mu munyororo ku ngingo y'ubutungane. Mu gihe ubutungane bwamurekuye nta kintu kindi na kimwe kiba kikimugumije mu munyororo. Biratangaje rero ko mu gihugu citwa ko kigira ku mategeko umuntu arekugwa n'ubutungane akagumizwayo ku ngingo y'umuntu runaka. Urubanza rwacitse rwaciwe na Sentare isubira mu imanza ni Sentare yo hejuru muzici imanza mu Idonito. Naho vyoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza ni ibintu byo kuja kurabisha amategeko ariko nta muntu ashobora kuguma pfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize Idonido kuko cassation ico bita recours extraordinaire. Naho yoba yobakabaye ari kunguruza umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akaburana yidegembye. uno munsi rero ibyo bintu bibaye ni ibintu biguma biza kwerekana yuko ubutungane bw'u Burundi burengekwa bukoreshwa butigenga butagiraho gukorera. Mukuru w'igihugu agize iminsi avuga ko ta butungane akeneye ko buhohotera abantu nko kurara mu munyororo utagira ikintu kigupfunze no guhohoterwa bimwe bitagira izina. Turasaba rero yuko ubutungane bwogerageza bugashira mu ngiro ingingo yabwo. Nta kintu umuntu yovuga gishobora gusigura ibiriko biraba atari uko kumbure mu gihugu hariho abantu bashobora kuba babona ko barengeye ubutungane, barengeye ingingo z'ubutungane.
Tubibutse ko Germain Rukuki yari yaciriwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa mu myororo w'imyaka 32. Sentare na inyuzwa igisata cya gasambura manza gitegeka ko urubanza rwa Germain Rukuki rusubirwamo niko guhanishwa umwaka umwe n'ihadabu y'ibihumbi 50 akaba yari amaze mu munyororo imyaka irenga ine. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda naho abantu babiri baraye bahagaritswe n'uburongoye iperereza muri iyo komine kuri uyu wa kane. Imiryango yabo ikaba ifise amakenga y'ababo kuko gushika ubu bataramenya iyo batwawe. Nido Nido na Delicia Kamikazi.
Abo bahagaritswe ni Stai Ganza Antigone yahagarikiwe ku mutumba wa Butaketwa zone Gitara, undi ni Francine Niyonsaba ava kuri uwo mutumba nyene ariko we akaba yahagarikiwe ku murwa mukuru wa komine Mabanda. Bose bahagaritswe kuri uyu wa kane nk'uko ababibonye babivuga ngo bose bahagaritswe na Mehowe Ntunzwe n'Imana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba ari kumwe na Serge Nibayubahe arongoye zone Gitara ya komine Mabanda. Ayo makuru akavuga ko bose baciye bajyanwa n'imodoka y'uwatwara iperereza mu kibanza kitaramenyekana. Abegereye umuryango wa Antigone Ndayiganza bakavuga ko yoba yahowe mukuru we yigisha ngaho nyene uwo nawe ngo akaba yararushe arataromoka aho ni mu gihe ariko arahigwa buhongo n'urwako rwa CNDD-FDD imbonera kure hamwe n'iperereza ngo akaba yahungiye ahantu atazi. Uwo mupfasoni nawe asanzwe afise umugabo w'umusirikare yahoze mu gisoda cya kera ngo bakaba bataramenya ico azira. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwagerageje kurondera urongo igipolisi mu ntara ya Makamba ruramukena. Ifatwa ry'abantu ntibamenye iyo bafungiwe birateye umutima uhagaze abanyagihugu muri iyo komine nyene ya Mabanda. Shahara yamenye Imana yafashwe mu ntango z'ukwezi kwa Rusama abiwabo bakavuga ko bataza hafungiwe kugeza ubu. Naho haramwe mu makuru avuga ko yoba afungiwe mu biro by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura.
Mu makuru ajanye n'imibano naho ibintu bibandanya kumera nabi mu ikambi y'abateshejwe izabo muri site ya Gasenyi zone na komine Rango mu ntara ya Kayanza. Abakozi ba leta hamwe n'abakiri bato baratewe amakenga kubona ari patiri mukuru hamwe n'icegera ciwe bashaka kubirukana muri ico kibanza. Ariko rero ku ruhande rwa paruwase barahumuriza ko badashaka kubirukana ariko ko badashirikiye akagwi kugwaruka ruhungabanye umutekano muri iyo site inyuma yaho gashwiragije abakirisu bariko baratimikobeko. Ni nkuru tubaza Valeri Muco.
Kuva ku munsi wa gatandatu uheze igihe hadutse amatati hagati ya bamwe mu baba muri site ya Gasenyi iri muri komine ya Rango n'ubu haracari ukutarabana ryiza. Ababa muri iyo site babona ko hakiriho ibikorwa vyo gushaka kubomora ariko icegera ca patiri mukuru Manase Habarugira arabahumuriza ko atamugambi wo kubakuraho uriho
yo kubatoteza ngo baje muri site yatope ekleziya n'umuvyeyi kandi abari muri site turabakunda n'abana ba ekleziya ibyo ntibirimwo. Ntawuri karabirukana gihutihuti n'igihe botabota ni neza atankoni iri ku gitugu.
Ariko rero izo mpunzi zo ziremeza ko uyu mugambi uhari bafatiye kuri bimwe mu bimaze iminsi biba aha bagafatira kwihagarikwa rya bamwe muri izo mpunzi bagirizwa ibyaha batakoze n'ingene imbonera kure ziza zirabatunga urutoke.
Bariko bashaka ngo twebwe ngo abantu b'imboneza ngo nituhaze ngo n'abantu bakiri bacu ngo bahave ayo mashya asigara ngo abanyokuru nabatigaci bagenda buhoro buhoro ngo bicanze ntawe zi gituma bariko arabigiruka ubwo badafine byinshi cyane kuko turiko turaraba n'umugwi mbonera kure hanze kuri nakibona neza cyane urabona nyine yuko hari akantu badafite tubanye nyine icyuka cyifashe tukabona nizo vio mwa kune chungona yeye umunaje kuivugiza hakuja ya siitu nungo magachabaza wafata ama mwa mwesi sabunye walivugiza
Patiri Manasewe asigura ko paruwase ichitemera aruko habaho akagwiga hungabanya umutekano muri iyo site akavuga mbere ko vuye gufungura uwari yarafashwe ubundi nawe akaba yajanywe gufungirwa mu Kayanza
ano buje mvuye muri site bunyene no warapfunzwe umwe nije ndamwikuriye mu gaso ndamutana ndamushikanye muhira mu gaso hariyo babiri umwe bamutransfere mu Kayanza uwundi nawe yatakira uko nta kimwagira
ikindi uyo mupadiri yabeshuza nuko atakiringo catanzwe cuko bazokwirukanwa kuri uyu w'Imana kubwiwe ngo yumvise buramatara avuga ko baterekanye abarasishije inkoho hazofatwa izindi ngingo
Kadiyo Nzamba muriko murakurikira amakuru tuyabandaneza mukanya umugisata cy'amagara y'abantu
Inzamba
Impunzi z'Abarundi ziba mu gihugu cy'Uganda mu ikambi y'impunzi ya Nakivari zirahagaritswe umutima n'ikiza cya coronavirus kiriko kiratigisa inganda muri ico gihugu muri kino gihe ibikorwa bisa n'ibyahagaze mu gihugu cy'Uganda bamwe mu mpunzi bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko ubuzima bugiye kugora gusumba kuko naho bahora bisumamwo muri kino gihe hugaye umviriza
nk'abandi bose natwe ntibiba bitworoheye kubera kuguma mu rugo n'impunzi tuba tugerageza kurondera ubundi buryo bwo gusahiriza duhera abaduha na bujya tuba turi ari dukeye rero ubwoba kuko ikiza ubu gisa n'icyazanye ingufu nyinshi kuruta ubwa mbere ariko twebwe uko tubigenza nyine nta kundi tugira kujya turakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus
tubayeho mu buzima bugoye cyane abana bagiye bakwiza imyaka ibiri batiga amasengero arugaye ibifungurwa ntidushobora kubironka kuko dusanzwe turonka imfashanyo ya hasere y'ibihumbi 19 by'amashiringi n'amahera make cyane atoshobora gutunga n'umuntu n'indwi zibiri ngo abeho abantu bari babayeho kubera kuja gupagasa hirya no hino mu Baganda ubu rero ntibikunda ko baja gupagasa benshi usanga bahora bapagasa kure nta moto zikigenda nta miduga navuga ko ari ubuzima butoroshe
impunzi ziragenda zigenda ziratembera n'amaguru ngabo kwa hantu basanzwe batagwa kuri abantu benshi benshi aba mabutika ruguru kuva mu gatondo gushyira saa 11 ngabo abantu bose bakaba bategereza kuba bambaye agapfukamunwa rero muri icyo gihe ariko naho nari n'ibibazo byinshi kuko hari abapolisi benshi ahantu bose bashobora gutonda abantu naho haba ari kuvoma amazi bateza kuvoma hagiye ntavoma umwe ku buryo abantu atamuntu ashobora kwegera n'uwundi
mu karere ka Afrika y'ubuseruko abantu barenga 400,000 baramaze guhitanwa n'ikiza corona 19 kubarenga 270,000 banduye igihugu cya Kenya nico kiza kwisonga n'abarenga 300,000 bitavye imana mu gihe mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko hamaze gufa abantu 8 gusa bahitanywe nico kiza ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'amagara y'abantu OMS muri Afrika bumenyesha ko haje ubwoko bugira gatatu bw'ikiza corona 19 bwandura gusumbya ubuhasanzwe ubwo bwoko ubushasha bumaze kwigaragaza mu bihugu bishika kuri 14 ku mugabane wa Afrika Ido Nido na Josine Taze
Mu gihugu cy'u Burundi kugeza kuri no wa gatanu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko ku bantu 5,334 bamaze kwandura ikiza COVID-19 hamaze kwitaba imana abagera ku 8 gusa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamaze kwandura abantu bagera ku 34,000 muri abo 42 baritavye umuremyi mu gihugu cya Tanzania naho abantu 59 nibo bamaze kwandura ico kiza ngwiri numwe bakaba baritaje imana nkuko abaramutswa ico gihugu bazemeza Kenyani ico gihugu kiza imbere mu kwandura ikiza corona abantu bagera ku 300,000 baramaze gupfa mu barenga 180,000 banduye muri Uganda hoho ibitigiri by'abandura vyarengeje biduga ku munsi bageze ku bantu 440 bamaze kwandura muri abo 334 baramaze gupfa muri izindwi zitatu zihe
heze igitigiri cy'abitaba imana cavuye kwijana ku munsi kija ku gihumbi n'amajanindwi mu gihugu ca Sudan y'amajepfo hoho hamaze gushengera abagera ku ijana na 15 ku bihumbi 10 by'abanduye muri rusangi rero abantu ibihumbi 448 baramaze guhitanwa n'ikiza COVID-19 mu karere ka Afrika y'Ubuseruka ku bantu barenga ibihumbi 270 banduye turetse ivyo bitigiri vyo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ibiro vy'ishirahamwe mpuzabakungurijejwe ivy'amagara y'abantu MS muri Afrika bimenyesha ko haje ubwoko bugira gatatu bw'ikiza COVID-19 bwandura n'ingoga gusunza ubuhasanzwe ubwo bwoko bushasha ngo bumaze kwigaragaza mu bihugu 14 ku mugabane wa Afrika ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19 bwazananye mu gihugu c'Ubuhindi ngo buje busongera isibe mu gihe hakiri ikibazo c'incanco kiriko kirigaragaza muri Afrika
Ani hamakuru twariko turabashikiriza agarukiye nkabashimiye mwebwe mwese mwari muduteza biri bakoze bagenzi bacu batorokanije aya makuru kugeza aho muyumva hadiyo izamba tubifurije kuroranirwa ahiwanyu no mubanyu